Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru, makuru, makuru, yaranze inundu.
Tabahaye mwiri nchiti wakunzi wa Radio Nzamba gate kakawe kaze wa makuru makuru yaranze inundu. Tuko tuwasozera. Tukina kerezo ya milongiwe ni nzugi mnyonyo, umakoyu mbili na milongiwe na kabiri. Kuni mikomu likumuna Eddie Claude, nini na hazwe?
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umbilizi radio Nzamba, agateka kawe, ni kuliwezi tatu, akaburungu, Nzamba, akaburungu, org.
Agoho tera ikiremwa muntu bikirangwa mu Burundi ibyo byashikirijwe ku munsi wa mbere wezo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku radio y'Abafaransa RFI hamwe na Television France 24 kubyiwe ngo ashikiriza n'abangushi umukuru w'igihugu kandi akaba yamenyesheje ko ahayikaze abajejwe agate akazi na muntu muri ONU kugira baze kuraba uko agateka akazi na muntu kifashe mu gihugu. Umviriza Evariste Ndayishimiye asubwa mu Kirundi na Pierre Gahungu.
Jusque maintenant, on ne m'a pas encore montré là où il y a une violation des droits de l'homme.
Uye nukuri gushika ubu ntibaranyereka aho agateka kazi na muntu kahonyanzwe ndazi ko atagukora mabi ngo areke guhanwa aho jewe ndabyikurikiranira neza yaritangiye inomero zanje bwite n'iza WhatsApp kugira ngo igihe cyose yaba yihonyangwa by'agateka kazi na muntu babimenyeshe kandi ndabyikurikiranire. Bumva bo batari mu gihugu bomenya iki jewe ntazi kibaza ko ari abashaka gusambura igihugu kandi ibyo ntibisanzwe.
Ashami ko yagize arongoye umuhari w'iteka waranira agateka kazi na muntu mu Burundi avuga ko ibyo umukuru w'igihugu yamenyesheje atari byo kuko mu minsi 81 gusa ishirahamwe rige iteka ryamenya abantu 70 ibishwe agasaba ahubwo mukuru w'igihugu tohoza kuri ayo mabi agashira ibikorwa imbere kugira agateka kazi na muntu kareke gutosekazwa mu Burundi. Kurikira Asher niko yagize
hari ngihushanye mu gihe ibikorwa ligiteka ikora yamirikira sohori zegeranyo kundwi kundwi kubijyana n'agateka kazi na muntu naho ibikora harimo ibitoroshe turavye akadinyene kaba kuri tere abakora yabo dukora n'abakora binyigeje buryo buke gucyo muri iki kiringo cy'iminsi 81 ishyiramo ry'iteka ryashoboye gutohoza ku bantu 70 bishwe aho ibiziga 37 byatowe hirya no hino hama abantu 8 baranyuruzwa mazima yongo 16 barahotegwa imwe twita torture 35 nabo bagirirwa mabi afatiye n'uvuga ugitsina akaba n'ijana na 55 bahagaze udaciye amategeko. Iriteka ntiyengeshanya kwa miliki ihamagarira leta y'u Burundi yuko yugwanya ayo mabi mu novuga mu gutohoza kubakorera mabi bafungira bagahanwa mugo ariko araraba nta kiriko kirakogwa. Ishyamwe riteka rikabonera ko nakajya kugira ngo rihamagare umukuru w'igihugu na leta ihari yuko bava mu by'amajambo bakaja mu bikogwa kugira ngo agateka kazi na muntu gatsimbataze mu Burundi.
Tukiri muri cyo gisata cy'agateka kazi na muntu igenekerezo rya 55 mu nyonyo ukumva kutashe isi yose irahimbaza umunsi wahariwe kugwanya amabakorerwa abakenyezi muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano waratanguje ku munsi wa gatanu isekeza ry'iminsi 16 mu kwamirira kure bene ayo mabi. Jeanne d'Arc Zaninyana arongoye uwo muhari arerekana ko amabi akorerwa abakenyezi abandanye yiyongera mu Burundi leta nayo ntacyo iriko irakora kugira abayagirizwa bashengezwe. Kurikira Jeanne d'Arc Zaninyana.
Iyo minsi uno munsi ihimbajwe mu Burundi ibitigiri byo bakorerwa ayo mabi bidasiba kwiyongera abakenyezi n'abigeme ntibasiba guhohoterwa mu buryo butandukanye eka tudasize inyuma abana bakiri bato. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi nk'uko wama ubikora no mu myaka iheze uzo kwifatanya n'ayandi mashirahamwe muri ico gikorwa cyo gusemerera no kwerekana ingaruka mbi z'ayo mabi mu buzima bw'abarundi n'u Burundi. Ni akaryo ko gusubira gusaba leta y'u Burundi ubutungane ku bacu bahohotewe, abishwe, ababuzwe irengero, tuyibutsa ko ubutungane butunganiriza bose ari yo nyishu yo kugwanya ayo mabi no gusubira guhoza imitima abo bose bakorewe ayo mabi n'imiryango yabo ni akaryo kandi ko gusubira guhoza abo bose bahohotewe tubatera intege kandi tubibutsa ko bitebe bitebuke ubutungane uzosubira kuboneka mu Burundi twibutsa kandi abarundi ko bafise uruhara runini mu kugwanya ayo mabi ihohoterwa nishingiye ku gitsina birashoboka ko turigwanya mu gihe cyose dufise ishaka n'intwaro ishingiye ku butungane buhana abo bose bayakora
ibyaha byo gufata ku nguvu no guhotera abakenyezi n'abakobwa mu Burundi biri mu byaha ibiro by'umushikiriza manza washyanzane mpuzamakungu mana vyaha CPI yagize ko amatohoza bikwiye bikavyemezwa mushingwa manza Lambert Nigarura arongoye umunani CPI ko washingwa manza baburanira imiryango y'abakorewe amabi mu Burundi imbere ya sentare mpuzamakungu mana vyaha akaba bivuze mu gihe hatangujwe kuri uyu wa 25 munyonyo isekeza y'imisi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi mushingwa manza Nigarura akaba humuriza abarundi n'abakenyezi bose bakorewe amabi ko amatohoza sentare mpuzamakungu mana vyaha ashitse ku ntambwe ishimishije kugira abakoze amabi bakurikiranwe kurikira mushingwa manza Lambert Nigarura
bata ku nguvu abakenyezi nkuko mubizi ni icaha gikomeye icaha mbere giharugwa mu byaha bikomakomeye ku rwego rw'igihugu mbere na mpuzamakungu kuko bisanzwe bigize ibyaha abiri mu byaha byagahomera buno ivyo bita element constitutif mu Burundi rero ivyo byaha byarakozwe ika mbere byaragizwe nk'ikigwanisho cy'ubuhasha abatavuga rumwe na butegetsi cyangwa bari biyagerageje kwiyamiza ikiringo cy'umuhisi nkuru nziza ika mbere muravyuka yuko no mu muhari w'imbonera kure bari baracikize icivugo mu kuririmba bene umurango wabona yuko ari gufata ku nguvu abakeba kugira ngo babatinde bavyara imbonera kure n'ubamenyesha yuko ico ari kimwe mu byaha byashikanye imbere ya sentare mpuzamakungu mpana byaha ni icaha kimwe mu byo ibiro by'umushyitsi amanza wa sentare mpuzamakungu mpana byaha yagize ko amatohoza ku buryo bwihariye bisigura yuko umwanya hazogera ko barungi imitahe canke ko bashira imitahe mu ibanga no kuvuga yuko ico caha cyo gufata ku nguvu abakenyezi ari kimwe mu byaha bizoba bikurikiranwa ko kuko biri mu byaha byakozwe kandi byateguwe kandi byakozwe nkana kuko muribuka nkuko nabize yuko byaririmbwe bene umurango babona kandi ababiririmba ko bazobikora bakongera bakanabikora batigeze bahana uwo munsi rero turashima yuko amatohoza y'ibiro by'umushyikiriza amanza ashitse ku ntambwe ishimishije aho baronse bikenewe byose ariko tukamenyesha abarundi na cyane cyane abakorewe ibyo byaha yuko icyo caha kimwe mu byaha byakozwe kwa matohoza mu byaha bizokurikiranwa ejo ubutungane nibwagera kuboneka
inzamba
turabandanya n'amakuru makuru yaranze inondwi turiko turasozera ukwinubana hagati ya leta n'ibimenyesha makuru kwazananywe na bimwe muri ivyo vyataye umurongo mu kugwanira ubutegetsi ivyo bivugwa na Prosper Bazombanza Nichegera cy'umukuru w'igihugu hari ku munsi wa kane aho yariko yugurura ibikorwa by'inama rukokoma yo kumenyesha amakuru kubayino samuhoza arongoye ikigo cyo guhanurana hagati y'amenyesha makuru OPEB ngo leta irazi neza ko amenyesha makuru bamye bakora bubahiriza amategeko hatanga n'uturere dutandukanye twerekana ingene leta ahubwo ariyo udahengeshanya gutoteza amenyesha makuru yino samuhoze
leta irazi neza ko takindi twapfuye taruko bari korerenga amategeko muri 2015 kandi byara nabonetse ko sentare jejwe sentare muri East Africa Community yarabyerekanye ko leta arenze ibwirizwa shingiro ikarenga amasezerano ya Arusha ikarenga n'amasezerano yo muri aka karere nyine muri kiriya kintu cya tatu cyangwa nkuru nziza cyatumye habaye amabi yose ngiye aba mu Burundi naho yari yabanje gutangura kuba abanyeshamakuru rero nta kosa bakoze ko bubasha amategeko utayubashe ni leta nuzi kwicara icyo bakirengagiza bakinzi barazi neza icyo twapfuye icyari icyo barazi neza ko twapfuye ko batubahiriza ibwirizwa shingiro batubahiriza n'amasezerano ya Arusha barabizi neza ibindi n'amajambo kuko twebwe icyo twabye dukorera ko nakaranga mutima ko kumenyesha amakuru n'amategeko yakomotse ku masezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro ryari ryakomotse ko ibindi byose mu rwitabazo ariko naho ibintu bimeze gutyo naho arabamenyesha makuru bagera hafi ijana bahunze igihugu n'imisoro ko bigasamburwa bimwe bikabigirwa wa polisi cyangwa bikizira ko bisubiza bene ibyo nibikubita gashi bari ku rubyo mufaso nafungiye ubusa irangabiye Florian barazi neza ko ari korazi ubusa barazi neza ko Bishop Christophe ngeze bahinzi mufutambukanye we n'utwana twabo barabazi neza nibigeze bakurikira Jean Bigirimana barazi neza iyo bamushitse aba bose baguma batotezwa babimenyesha makuru n'abandi barundi bose sukubera imenyesha makuru byasambuwe cyangwa abenyesha makuru bagiye mu buhungiro ntibagaragaze bigarure kuko nta yindi nzira atari kugira ngo abantu baganire igihugu kigaruka ibuntu kije ubuzima kuko kimaze imyaka kiri ubuzima kiri ibuntu
mu gusozera aya makuru yaranze inondwi tubabwire ko Burundi bwimirije ibyo bitoroshe na gato mu gihe abarundi babandanya kugwirirana ku munsi udasanzwe abana makenga ari mu mwihwezo w'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi André Nikugize akaba yabivuze mu gishira hamwe muzamakungu oni riheruse kwerekana ko isi uyu mwaka yashikanye abantu bagera ku miliyari 8 uyu muhinga akavuga ko mu gihe Burundi busanzwe ari bwo bwa mbere bukenye kwisa barundi bazogira ingaruka mbi nyinshi mu gihe barundi barenga ibice 82% kwijana badafise ibibatunga kurikira muhinga André Nikwigize
amashirahamwe menshi ibihugu byinshi byaragize ico bivuga kuri igwirirana ry'abantu kwisa eka mbere ibihugu bimwe bitangura kwiyumvira ingene byotunganya ubutunzi bwavyo kugira ntibizotegwe bititeguye sinumvise icabarongozi w'Burundi babivuze ko ariko kibazo cigwirirana ry'abarundi kirateye amakenga mu myaka 62 ni ukuvuga kuva mu mwaka w'1960 gushika muri uyu mwaka turimwo w'2022 abarundi bavuye kuri miliyoni 2 n'ibihumbi 175 bagera kuri miliyoni hafi 13 uyu mwaka ni ukuvuga ko hiyongereye ko imiliyoni 11 muri iyo myaka 62 ibiharuro ishirahamwe ryawo ni kandi rivuga nuko umwaka w'2050 abarundi bazoba bageze kuri miliyoni 24 ni ukuvuga ko hazoba hiyongereye ko imiliyoni 11 z'abarundi mu myaka 28 gusa ibyo biharuro rero umuntu wese abyumvise arahinda umushitsi muti kubera iki uno munsi Burundi nico gihugu ca mbere gikenye kw'isi ibice 82% bari mu bukene ntangere ni ukuvuga badashobora no kuronka amafaranga 400,000 by'amarundi ku munsi dukurikije igipimo ca banki y'isi yose umwimbu w'abarundi waragabanutse cyane ikindi mwomenya nuko ibice 90% by'abarundi batunzwe n'uburimyi nabwo nyene umwimbu uturuka ku burimyi mukaba waragabanutse cyane kuburyo abanyagihugu batakironka ico bafungura uburimyi bwaribagiwe n'ubutegetsi naho majambo menshi abo bategetsi bashikiriza bavuga yuko uburimyi ari byo soko ry'ubutunzi bw'igihugu mu mwaka w'1990 uburimyi bwagenerwa ibice 20% by'amafaranga akoreshwa ku mwaka nta nzara yavugwa mu Burundi kandi ubutunzi bw'Uburundi bwari bushimikiye ku burimyi uno munsi uburimyi ntibugenerwa n'ibice 8% haraheze imyaka 2 nk'uko mubizi ikiza cya COVID-19 carasinzikaje ubutunzi ku isi hose harimo n'Uburundi mu nyuma haje intambara iri kibera mu gihugu cya Ukraine nayo nyene irahohosha ubutunzi bw'igihugu abakozi ba leta bararira kubera agashahara gatagishobora kubabumba n'imiryango yabo ugwaruka rw'Uburundi nagwo nyene rwarihebuye kubera nta kazoza rufise birateye agahinda birateye impungenge kuko ntitubona ejo ingene hazoba hameze abarundi bose aho bari hose bari bakwiye gukorana bakiyumvira ibyofasha Burundi kwogorora ahandi ho mu mwaka w'2050 eka nikwirikira ntawuzi ingene igihugu c'u Burundi kizuba kineze
ingaha duciye dusozera amakuru yaranze inondwi turako tubashikiriza mwakoze mwese mwakurikiye mugire ibihe byiza aho muherereye ni Claude Ninazo ndabashikiriza ndabifurize impera y'indwi nziza
Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru, makuru, makuru, yaranze inundu.
Nauta.